Radio Indundi Culture amakuru mu kirundi
ndabaramukije mwebwe mese mubandanya gutega amatwi iganiro vya Radio Indundi Culture hakaze mu makuru mu kirundi haya nayo tuyahere kuri zingingo nkuru nkuru umwe mu gwaruka rw'abigeme biga ku mashure baranse gufata ibinini biriko biratangwa n'abayobozi bo ku mashure yo muri komine Kayanza mu ntara ya Butanyerera kuva ku igenekerezo rya 2060 uno mwaka kubera ibihuha bivuga ko uba ari umugambi wa leta wo kubabuza gutwara inda zitifujwe ariko ubuyobozi bwa komine ivyo bihuha byamirira kure Nabamwe mu barimyi bo muri zone Rubirizi komine ni ntahangwa intara ya Bujumbura bavuga ko gushika ubu batazi akamaro ko gukoresha ishwagara mu ndimiro zabo ni mu gihe abahinga bo bemeza ko ishwagara igabanya ubukarihe bw'isi ndimwa Uburundi bwarategekanije uburyo bwo kurondera wakoze icaha nabo bafatanije butamenyerewe uburyo bukoreshwa n'inyamiramabi turaza kubabwira ubwo buryo murano makuru muri ko mushikirizwa na Jota Miratuzi fadaje muhinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Ruben Intwari
Radio Indundi Culture
Rumwe mu gwaruka rw'abigeme bari mu mashure baranse gufata ibinini biriko biratangwa n'abayobozi ku mashure yo muri komine Kayanza intara ya Butanyerera byatanguye gutangwa kuva ku igenekerezo rya 2060 uno mwaka uko kwanka gufata ivyo binini bikaba vyaturutse ku vyo ubuyobozi bwa komine Kayanza bwita ibihuha bivuga ko uwo bari umugambi wa leta wo kubabuza gutwara inda zitifujwe ivyo binini bikaba bihabwa abigeme b'imyaka iva ku 10 gushika kugera ku 19 Godefroid niyo nizigiye musitanteri wa komine Kayanza asaba nyabuna abarongoye kwima amatwi ibihuha mu Kayanza twakura Yohani Nahimana
Ivyo binini vyatanguye guhabwa abana babigeme afite imyaka iri hagati y'10 na 19 bo muri komine Kayanza kuva ku igenekerezo rya 2060 hakaba ari nyuma yaho abarongo ya mashure bari kumwe n'abajeje intwaro baheruka gusigurirwa n'abajeje amagara y'abantu akamaro k'ivyo binini ko ari ivyo kongerereza ivyonyunyu bita fer muri mu Faransa mu mubiri gutyo mu gihe c'ubutinya nka abigeme ntibatakaza amaraso menshi ibizotuma bagira amagara meza kandi bakazibaruka atangorane muri kazoza mu gihe bazoba barubatse zabo ariko ero bamwe muri aba bigeme cyo kimwe n'abavyeyi babo icyo ikorwa bashakiranye amakenga kumvuza uko bitari byavuzwe mu binyamakuru canke ngo bisigurwe n'abajeje intwaro ku mitumba mbere hari naho abavyeyi baje kwishure kubaza abayobozi icyivyo binini bigamije mu gihe abana babo bakomeye atangwara bafise no haca hatangura gukwiragizwa ibihuha bivuga ko ari umugambi wihishije wa leta wo kubuza abana gutwara inda batipfuje no gutuma bazoshobora gutandukanya imvyaro muri kazoza narijya bihabwa bigeme bonye natabahungu babihabwa kuri ivyo musitani wa komine Kayanza Godefroid niyo nizigiye arabeshuza ivyo bihuha bikwiragizwa akamenyesha ko ari igikorwa kizwi ko catunganije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu akabasigurira ko ari nyabona ugutegurira abana babigeme kuzogira amagara meza hanyuma bakazonashobora kurondoka bitagoranye agasaba kudoma ko urutoke abo bose bakwirakiza ivyo bihuha kugira ngo bahanwe n'amategeko tubamenyeshe ko abo bigeme bahabwa kinini kimwe kundwi kandi bakazobifata mu kiringo cy'amezi atatu komine Kayanza kaba yabaye komine icyo ikorwa cyatanguriyemo kikazobandanya no mu yandi makomine y'igihugu kandi nabigeme batiga bakazobihabwa muri komine Kayanza ni ntara Butanyerera Jean Neman kuri radio Indundi Culture
uguhanishwa kuri ha amaritiro atakoreshejwe nico gihano cawe amabisi 118 yunguruza abantu n'ibintu mu gisagara ca Bujumbura yagirizwa nishira hamwe ritanga igitoro sopebu kuba yaranyoye igitoro kuwa 2026 no 2080 uno mwaka ariko ntiyakwiza inshuro abwirizwa gushika ku gituro caho zisoko nkuru ya Bujumbura burongozi bwa Sopebu ukabamenyesha mu nama bwagiranye na bene imiduga ko ubu bukurikirana iyo miduga ku buhinga bwa none ibyo bita kamera de surveillance muri migwi gifarasa banye imiduga bamwe bagasaba ko ubwo buhinga bwa none gukoreshwa neza kugira ntihagire ugwa mu mporero idonido na odilo nkejimana
A A ubusa kabiri irindwi n'indwi. B A ubusa ndwi katatu na rimwe.
Ni Samuel Ndayisaba umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Sopebu rijejwe itunganywa ry'igitoro mu Burundi asoma imparati z'imiduga yunguruza abantu n'ibintu mu gisagara cya Bujumbura zigera ku 114 zagirizwa kudakwiza inshuro zisabwa mu gihe zari zanyuye igitoro kwa 26 na 28 nzero umwaka. Samuel Ndayisenga avuga ko zafashwe hakoreshejwe ubuhinga bwo gufata amasanamu kibiriraho kamera de surveillance mu rurimi rw'Igifaransa
mu gisagara cya Bujumbura amabizi ya 18 gusa kubera kariyo twazanye turabikurikirana ku munsi ku munsi tubirabira ngaha nyene ibyuma ntibibesha
ariko hari banyine iyo miduga batizera ibyo byuma bifata amasanamu ku bituro by'imiduga birahaho zisoko nkuru ya Bujumbura bagasaba ko huguma abantu bandika
mwigore kujya mwigoye bize gufata abakozi biwanyu biri ku munsi umwe batikinga TBC yaje nuwa kamera ari hajya arabuka zohuza nuwo uwanditse
nayo Charles Ntirampe umunyamabanga w'ishyirahamwe ya Trabu ryabunguruza abantu n'ibintu we asaba ko ibyo byuma byo nashigwa no kubindi bituro biri mu gisaga gara
ko hariho nige ni 50 byashobora kutangwa kugira ngo umuntu akwiza amatuwe technology ishike hose mishika muri rompo kugira ngo reyerma ukonsomye ibitoro abikoreshe
urongo iryo shira hamwe ya Trabu Jambosco minani we abona ko abakorera ku bindi bituro biri ku yandi masoka mu gisagara bashobora kugwa mu mporero agasaba ko utangaza uko abahakorera bo kwifata muri ibi bihe
turafise ibituro bikora abantu kwa Sioni bigenda mu makaritie hari bituro bizwi hanyuma hafatwa ingingo yuko atamodoka nimwe izosubira guhonyora aho hantu mugabo izibisi zireke kugwa mu mitego y'abakiriya.
Umurongozi wa Sopebu Samuel Ndayisenga arahumuriza ko no kuri ivyo bituro agiye gushingwa ivyo vyoma bifata amasanamu ariko agahakana ko atawo kwitwaza ko yakoreye aho handi ahubwo akamenyesha ko muri abo umwe wese azohanwa kwiwe
natarashe ivyo vyuma nuko mu misi iri imbere zazahashitse nuko batokwitwaza yuko atarashe ivyuma ko ariho babakoreye ane bisuno bisagara hagati. Kubera yuko bijya bituro bifite umwanya wazo. Wagize turu 9 cyadukura mu marito 1558 kandi akatuye. Wagize turu 2 nawe dukura mu marito 12.
Ndayiragije akibutsa ko umuduga wunguruza abantu n'ibintu mu gisagara cha Bujumbura ufite inzira zitarenga zitatu z'ubusohokero hafi yawo zisoko nkuru ya Bujumbura.
Amabisi aje mu buraru z'ubisagara so zisoka ziduka kuri bavo gakatira kuri Vene Dramiti. Akibazo. Hanyuma abaje mu mandu ko bisagara. Hagati ya BCB n'inzu z'udandarizo ziri mu bavo. Hamba twara barisorozo naho badugira kuri miteke
ingingo yo guhana imiduga yunguruza abantu n'ibintu mu gisagara cha Bujumbura ikabijigira kabiri inyuma yo hani wizaba ba 2022 mu mpera zo kwezi guheze zanishijwe kumara hafi iminsi neze taronkejwe igitoro
arakoze odiro nkeje imana bamwe mu barimyi bo muri zone Rubirizi komine Ntahangwa intara ya Bujumbura bavuga ko gushika ubu bataza kamaro kishwagara rikoreshwa mu ndimiro abo barimyi basigura ko bakoresha umwavu w'ikirundi hamwe n'ifumbire y'ikizungu kandi ko kitababuza ko umwimbu ugenda neza ariko basaba ko bo kwigishwa kamaro cyayo umuhinga mu bijanye n'uburimyi bukingira ibidukikije yemeza ko igihe umuntu agumye akoresha umwavu w'ikizungu adakoresheje ishwagara aba ariko akwegera ubukarihe indimiro ziwe ido nido kuri no nkuru na Alice Ndayizeye
oya gishwagara ko ntabyo dukoresha kobera atabyo abantu barabitwereka ngo tubigenze kuce ngo tubikoreshe gutusha dukoresha ibyo byiwacu
boko bwanje ishwagara
abona barimo muri zone Rubirizi kugera uwo munsi bavuga ko bakoresha amase y'ikirundi amwe na y'ikizungu mu gutabira imirima yabo
ifumbere dukoresha umwavu w'ikirundi tugakoresha umwavu w'ikizungu nta mahageze kubaga twongera tugashiramo umwavu w'ikizungu atubatangije gufumbera
n'ivu ajya dutabira ntibinda gutabira ayiharaje n'ibikoni
ivyo rero bemeza ko bitabuza ko umwimbu ugenda neza kuko bashiramo n'imiti yica ubukoko
umwimbu turaburonka kubera ibigori harya biba biri kubirazana umweza turakoresha umuti tukabipoma kugira bujya bukoko bushobore gupfa umwimbu n'umuseseka
ukoresheje byose ibyo bigori biraza kwera
abo barimyi basigura ko ataco bazi kubijanye no gukoresha ishwagara ari naco gituma bagikoresha ubwo buryo bita ubwa kera
ibijanye n'ishwagara ntabyo menyereye ntabyo nzi oya
ntabwo
ari
kuri imbonye ugenda neza
ntabwo
ndabona ukira ishwagara
kwe kwe kimita fashishwagara
ni bake babizi gusa je mpara ndabyumva handi bavuga ngo bashira mushwagara mu murimo kubera tabyo bantu barabitwerekana ngo tubigenze kuko cyangwa tubikoreshe gutisha dukoresha ibyo byacu nyene
babona ariko ko bari bakuye kwigishwa kamaro kishwagara bakongera bakayironka ku buryo bworoshe
bo twigisha ingene twoyikoresha bakatugira kanama kitumugenzu kumugenzu ku nihe umurima umera neza
bo kubwanje yashwagara yabonetse byo byiza kandi yafumbire kaboneka
toza turagura nk'uko nyene umuntu aje kugura ikiya cy'umuke kwibotike hafi kubera naho buri mu murima ugasimbuka hazana ugashiraye
ikindi abona nuko kugira abantu bijukire gukoresha ishwagara mu ndimo byo fatwa nk'itegeko
umugabe badufashishije ifumbire nishwagara kabirimo kugira ngo ishwagara yitwararike ubifata nk'itegeko
umuhinga mu bijanye n'uburimye bukingira ibidukikije George Sindayikengera asigura ko igihe hakoreshejwe ifumbire y'ikizungu hamwe n'amase y'ikirundi gusa atashwagara abarukongereza ubukarihe bw'isi ari naho gutera akama barimye
abantu benshi bagura angeri iyo y'ikizungu gusumba ishwagara bakibagira yuko yangeri ikoze yonyene atashwagaririmo umuntu abariko arongereza ubukarihe mu isi yiwe ko himiriza cyane abarimye kuko ntibarayikoresha ku rugero ruhagije kubera yuko bihutira kugura mangeri mugaba kibagira kitangura koresha angeri nayo akaba arishwagara akaba ari wo muti rudende kosora ubukarihe usubiza isi kanovera biciye mu kwirukana cunyunyu tera isi rita ubukarihe canke umururazi
ubushakashatsi bwerekana ko umuntu akoresheje ishwagara mu ndimo ashobora gukosora isi ikiringo c'imyaka ibiri ikoreshejwe incuro imwe gusa
Radio Indundi Culture
Kadwe ndoni kiritu yoha makuru tukabateguri ya rabandanya habari hana amafranga bada sangi ya mabangi bagie kuro higwa kandi amafranga yabo awa kingiwe ninyuma ya hoi bangi nguru higi hugu imenyeshe rejeko ya maze gushira kugwego muhuza makungu ubuhinga bwayo bwo kurungikiranira amafranga hagati ya mabangi aha igahimeriza abanywanyi b'amabangi kubwijukira idoni donakreli ya kankundi
Ibanki nkuru y'igihugu yerekana ko yayejeje ibikorwa byo kuva ku buhinga bwo kurihana amafaranga hagati y'amabanki ATS bwa kera ija ku buhinga bushasha mpuza makungu nkuko bivugwa na Libert Nduwimana umuyobozi ajeje byo kurihana biciye ku buhinga bwa none mu Ibanki nkuru y'igihugu
Ibanki nkuru y'igihugu yarahejeje ibikorwa rimwanzemwo umwaka n'inusu iriko irashira ku buhinga bwa none ubuhinga bwo kurihana hagati y'amabanki bitwa ATS mu cyongereza ni automated transfer system
ivyo ashikiriza ku iyo banki yabikoze kugira ishikira urugero ibindi bihugu byo ku isi byari bigeze ko
muri bino bihe aho abantu bahanahana amafaranga hagati yabo amategeko yagiye ahinduka ariko gituma ibihugu byinshi byo ku isi hariho amategeko bisunga ariyo bita ISO 27 rero ibanki nkuru y'igihugu kugira ngo ubwo buhinga bwo kurihana bice mu buhinga bwa none ushure kuja ku rugero mpuza makungu nico gikorwa ibanki nkuru y'igihugu rayikoze kugira ngo uwo mugambi ushoboke
Nduwimana amenyesha ko ubwo buhinga butuma abantu boroherwa mu kuriha
aho umwene gihugu ashobora kurungikira uyundi badasangiye ibanki barimo no mugambi ahanini utuma abantu bashobora kuronka amafaranga borohewe cyane gose no buhinga bugezweho bituma umutekano w'amafaranga baronka abantu ucungire neza cyane gose
ubwo buhinga bwari bwatangujwe mu kwezi kwa ruhuhuma mu mwaka w'ibihumbi 2017 ibanki nkuru ikanegura ko budahurumbirwa n'abanyagihugu ariko ubujejwe ibyo kurihana biciye ku buhinga bwa none mu ibanki nkuru agahumiriza ko amategeko abigenga akingira abakoresha ubwo buhinga
ino munsi hari abantu bakibandanya barihana bakoresheje amahera novuga inoti y'amahera cash ugasanga hari abantu bakigenda batemerana amafaranga mu mifuko cyangwa hari abantu bakibika amafaranga mu mihana yabo kandi ibanki nkuru y'igihugu irasiteho ubuhinga bugezwe ko kurihana bice mu buhinga bwa none kandi igashiraho n'amategeko agenga byo kurihana amategeko ashobora gukingira n'abashobora kuba bakoresha ku buhinga
ibiharuro ibanki nkuru y'igihugu ifise ibikuye mu cigwa cakozwe n'ikigo c'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro INSB vyerekana ko ibice 78% kw'ijana vy'abarundi bakoresha canke babika amafaranga mu mabanki canke amashirahamwe ajejwe kudandaza amafaranga na ibice 44% bakoresha ubwo buhinga bwa none bwo kurihana amafaranga
Uburundi bwarategekanije uburyo bwo kurondera uwakoze icyaha nabo bafatanije butamenyerewe uburyo bukoreshwa n'inyamiramabi muri bwo harimo gushira ibikoresho byumviriza canke bifata amasanamu abantu gushika no mu mazu yabo ivyo bitekekanijwe n'ingingo za 47 gushika ku ya 52 y'igitabo kigenga ukuntu imanza z'ivyaha zitohozwa zikongera zikaburanishwa mu Burundi catanguye gukoreshwa kuva mu mwaka w'2018 igitabo tugize iminsi tubashikiriza iki kigize ari nazo ngingo zerekana ivyaha biba byakozwe canke byikekwa ko bishobora gukogwa bituma inyamiramabi ikoresha ubwo buryo butamenyerewe ido nido kuri ivyo na Egide Nahayo.
Mu Burundi nyamiramabi remerewe gukoresha uburyo 8 bwihariye bwo kuronderwa wakoze icyaha canke abo bafatanije mu giya akozwe canke ikekwa ko hashobora gukogwa ibya 12 bivugwa muri ico gitabo ubwo buryo nkuko butegekanijwe n'ingingo ya 47 no gushira inderetsi kwinjira mu mugwi w'abantu kugira obakuremwa makuru kurungika ibintu mu kindi gihugu kugira obakura makuru gufata makuru ariko aca kubinyangurukana bumenyi gutora makuru ari mu mashine gupima imenyetso ndanga kamera ADN gushira ibikoresho vyumviriza canke bifata amasanamu abantu mu bibanza rusangi canke vy'abantu bwite nko mu modokari canke mu mihana nko kingu ya 47 iryo tegeko ivyemera nyamirama bikoresha ubwo buryo iyo habaye canke ikekwa ko ashobora kuba ivya 12 arivyo gufata ku nguvu ubwicanyi bwakozwe n'umugwi w'abantu ihohoterwa rudandazwa no gukora ibyo bya bwenge nyiruzwa ryakozwe n'umugwi w'abantu rudandazwa rw'abantu ubusuma bwakozwe n'umugwi w'abantu ubwo buryo 8 burakoreshwa kandi iyo hari ibintu vyononywe canke vyasambuwe bikozwe n'umugwi w'abantu kwiba amafaranga iterabwoba gukora no gucuruza ibigwanisho bikira umuriro n'amasasu igiturire n'ivyaha nk'ivyo nkuko bitekanijwe n'ingingo ya 49 nyamiramabi ikoresha ubwo buryo 8 ibiherewe uruhusha n'ubushikiriza manza kuko biri mu ngingo ya 48 umushikiriza manza wa Republika nawe abwirizwa gukurikirana ibaherizwa y'ingingo ngendegwa ko mu ntara rongoye kuko ingingo ya 52 itekanya ko nyamiramabi ikoze icyaha kirenge y'iciri kwiratohoza yitwaje ko iri kwirikingira canke kingira umutekano wabiri kwikorana nabo canke ko yashaka ko amatohoza irimwo agirisha shitse ko ibwirizwa guhanwa.
Radio Indoni Culture, ayavugwa mu nkino.
Elle est bonne accélération. Oh, pas de penalty ici.
Ni nkuru y'inkino twamatwashikiriza imisi yose ya mbere uyu munsi tubabwira amategeko agenga urukino rw'ubugenegene aho abakinyi bagendera kukabaho kari ku mapinane bita skateball amwe muri ayo mategeko akaba ari uko umukinyi abwirizwa kwambara ibikoresho bikingira ibihimba bimwe bimwe by'umubiri nk'amavi n'inkokora kari kandi ko uri mu rukino atarekuriwe kuva mu kibanza yahawe cyo gukiniramo. Inkuru y'inkino uyu munsi twayiteguriwe na Olivier Kwizera.
Urukino rw'ubugenegene bita skateboard ni urukino rwakwiragiye mu bindi bihugu ruvuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nyuma rushika mu Burundi aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 50. Urukino rufise amategeko rugenga nk'uko bivugwa n'urongo ishyirahamwe ry'urwo rukino. Aha Frere Ndayikeza avuga ko umukinyi ajya mu kibuga afise ibyambarwa nk'ibirato n'impuzu by'urwo rukino.
Mbere y'uko urukora utegeza ko ubuzi yuko ufise ikirato kandi si ikirato icyo ari cyo cyose y'ibirato tubita amasimpo canke utunike two hasi hamwe na tenido sport ikaptura canke ufise ipantaro gusa ikorohera kuburyo ushobora gusimba canke ugatandukanya amaguru kuko biravana amafigira uburi kuragira ni nka kujyanye no uburi kuri nonora imitsi n'agapira ko hejuru apana kwambara ishati
ekene ndayikeza shekereza nuko mu kinyatare kuriwe kwinjira mu kiboga dakingi ibihimba bimwe bimwe nk'amavi n'inkokora
nashira ko ibyo kwikingira ububabare ku mavi no ku nkokora no ku mutwe kuko birashika ugashobora kugwa hasi canke ukikonya mugabo ejeza ko yikingira
uwaramusi iryo shira hamwe asigura ko buri gihugu cisangije amategeko ariko haraho bisaba ko cisunga amategeko mpuzamakungu. Afrelinda ikeza garuka kugudahungabanya umutekano w'abandi mu mwanya w'urukino.
Buri gihugu cyose gifata amategeko yacu mugara hariho ayo duhuriza ko twese nofata ko ayo duhuriza ko twese si byiza ko urumwe urukina uturagenda mu mabarabara ahantu hatari otoro visa raba aho ugenda kugirira kugira ngo ntukungabanye umutekano w'abandi iryo ni itegeko rya mbere no vuga yuko itegeko rya kabiri bifatira kuri uno mukino nuko utegerezwa kugabura ukaraba abato n'abakuru ko boza baragirira mu gisata cabo kugira ngo urya umutoyi ntagende kugira ivyo ukuze asange aragize ikibazo kuko ahanini urukino ruhurumbirwa n'abakiri batoyi
umukinyi kandi abwiriza kuguma mu kibanza yahawe mu kibuga nkuko bibandanya bishikizwa na Flerindaikez
turi mu higanwa birasaba yuko umuntu ahiganwa aho yagenewe ntihategezwa kuguma kandi akitaho cyane kuraba ikibuga kubera ikibuga ni ryiza kugishyira mu mutwe cyane ukaciga ko kuko abarutuntu twinshi cyane dutandukanye ugende wasimba ujako bivanye na twatugenegene ugende urakora ko ukitaho cyane kuraba ubyo bintu bagenda bashiraho ikindi kintu naco ugende uritaho cyane ni kumvira umumenyereza kuko haraho cusanga wahashitse ushobora kuvuga uti je ko nashitse ngaha ni kubye ingufu zanje iki niki ukunuku none rekane twa ruko nigombeye
ishiramwe gyurukino go bugenegene bita skateboard rivuga ko mu hano bihabwa umukinyi mu gihe yarenza amategeko harimo ihadabu guhagarikwa gukina eka no kwirukanwa burundu
ngaha rero turangirije amakuru twabateguriye ndabashimiye mwebwe mwese mwarimo yateze abirishimire na Koffi Olivier Rubera intwari yafashije muhinga bw'ivyuma amakuru mu marekome yashikirizwa na Jota Miratuzi mubandanye mugira umusimiza mwese murakoze.